Iyi ni Radyo İzmir de Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Turabara mu kinyarwanda shuti mwese muduteza amatwi muri kitondo cyo ku munsi wa mbere itariki imwe kwezi kw'indwi umwaka w'2019. Kuri mikro ni kumwe nanje Fidel Niyongabo. Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza yarashikirije ijambo abanyagihugu ejo ku Imana imbere y'ihimbazwa no munsi wa mbere ku nshuro ya 27 y'intahe y'ukwikukira y'igihugu.
Leta y'u Burundi yarabonye ko iheka ubisimbiza. Nico gituma idahengeshanya kugira twigoro cyo gutunganya imigambi isahiriza bene igihugu.
Uyo ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza mu ijambo yashikirije abanyagihugu ejo ku munsi w'Imana. U Burundi bwarakuye meza mu gikombe cy'ibihugu bya Afrika kiriko kibera mu gihugu cya Misiri muri iki gihe. Imbere yuko dushika kuri ayo makuru, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino dufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze Fidel ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka gatondo. Tuyahere muri Afrika, umurwi w'abaganga muri Sudani bashikirije ko abantu batanu bishwe, abandi batari bake barakomereka bikomeye ku munsi w'imyiyerekano yabaye ejo ku munsi w'Imana ibandanya mu rukurikirane rwo kwiyamiriza ubutegetsi bwa gisirikare mu gihugu cya Sudani. Ibihumbi n'ibihumbi vy'abiyerekana barihereje amabarabara muri ico gihugu ejo ku munsi w'Imana biyamiriza intwaro ya gisirikare, aho basaba ishingwa rya leta y'abasivile inyuma y'amezi ashika atatu igisirikare gikuye ku butegetsi Perezida Omar al-Bashir. Iyo myiyerekano y'ejo yabereye ahanini ku murwa mukuru Khartoum, aho aheruka kuba igikenye cy'abasirikare cyasambuye ibirindiro by'abakora iyo myiyerekano ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu. Aha bari muri iyo myiyerekano bavuga ko 128 muri bo bishwe, mu gihe abategetsi bo bemeza igitigiri cya 61, harimo n'abajejwe umutekano babo batatu. General Mohamed Hamdan Dagalo, icegera cy'umukuru w'akanama k'abasirikare karongoye igihugu, yavuze ko abajenerali bifuza ko haba amasezerano atawakumira. Ubumwe bwa Buraya hamwe n'ibihugu bitari bike byo mu burengero bw'isi basaba ko abasirikare birinda gusesa ayandi maraso. Muri Afrika kandi igihugu cya Togo ku munsi w'Imana ejo cyaratunganije amatora ya mbere y'indongozi z'ibisagara, ni nyuma y'imyaka 32 ico gihugu cyo mu burengero bwa Afrika kitwagwa n'umuryango umwe. Amatora imigambwe nka yose itavuga rumwe n'ubutegetsi yitabiriye. Perezida Faure Gnassingbé ari ku butegetsi hafi imyaka 15 kuva asubiriye se amubyara Gnassingbé Eyadema yatwaje umukazo imyaka 38. Guharura amajwi byatanguye ejo nyene ku munsi w'Imana, nta genekerezo riratangazwa ryaho ibizoyavamwo bizoshirwa habona. Itangazo rusangi ryasohowe na Leta z'Ubumwe za Amerika, umuryango umwe bwa Buraya, Ubufaransa hamwe n'Ubudage byavuze ko ayo matora ari intambuko igana ku gukomeza demokarasi muri ico gihugu. Inkuru Ijwi rya Amerika rikesha itorokanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP. Perezida Donald Trump wa Leta z'Ubumwe za Amerika yabaye umukuru w'igihugu wa mbere wa Amerika ari ku butegetsi yinjiye ku butaka bwa Korea ya Ruguru, ni mu mubonano yagiranye na Kim Jong-un wabereye ejo ku munsi w'Imana ku karere kabujijwemo ibikorwa bya gisirikare hagati ya Korea zibiri. Inyuma ya kuramukanya na Kim ku rubibe rw'izo Korea, Perezida Trump yaciye arengana umurongo ugabura Korea zompi ko ari zibiri. Kim na Trump babona gusubira inyuma ku butaka bwa Korea y'Epfo. Perezida Trump yaboneyeho akaryo ko gutumira Kim Jong-un kugendera Amerika mu yundi mubonano uzokurikira. Perezida Trump yatangaje ko we na Kim bumvikanye gushiraho imigwi isubira kuvugurura ibiganiro. Ubaye mubonano ugira gatatu hagati ya Kim Jong-un na Perezida Trump inyuma y'imibonano yabereye i Singapore mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze, hamwe na Vietnam mu kwezi kwa kabiri. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira UYM rivuga ko abimukira barenga ibihumbi 32 bafuye abandi baraburwa irengero hagati y'imyaka y'ibihumbi 2014 n'ibihumbi 2018 benshi muri bo ngo bafiriye mu ibahari Mediterane bava mu ruraruko bwa Afrika bagana ku mugabane wa Buraya. Umuvugizi wa OIM Joel Milman ashikiriza ko impunzi z'ubwoko bw'aba Ruhinja aribo bagize igitigiri kinini cy'impunzi ibihumbi 2020 zafiriye mu karere ka Aziya naho hari intambara muri Yemen. OIM ivuga ko abantu babandanya kugerageza kujabuka ibahari ritukura hamwe n'ikigobe cya Aden bava mu ihembe rya Afrika. Ni mu gihe mu myaka 5 abimukira igihumbi 1900 bafiriye ku rubibe Amerika ihana na Mexique bagerageza kwinjira muri Leta Zunze za Amerika. Igihugu cya Pakistan nacyo gishobora kugumizwa ku rutonde rwirabura rw'ibihugu bifasha mu buryo bw'amafaranga iterabwoba no gukoresha amafaranga mu buryo buteye kubiri n'amategeko ku isi. Ibyo byashyikirijwe n'umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu rigenzura ikoreshwa ry'amafaranga mu gufasha iterabwoba ryitwa Groupe d'Action Financière mu rurimi rw'Igifaransa. Marshall Billings alongo ico kigo yashikirije ko Pakistan, igihugu cya Pakistan murambarira, kitariko kirafata ingingo zo guhagarika ihererekanywa ry'amafaranga mu iterabwoba muri ico gihugu cya Pakistan.
Urakoze Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Ubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye u Burundi, aho mu gihe u Burundi buhimbaza uno munsi kuwa mbere intayo kwikukira kw'igihugu ku nshuro ya 27. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yarashikirije ejo ku munsi w'Imana ijambo abanyagihugu rijanye n'uyu munsi. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi bayo mushikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Desire Hatungimana ari Kigali.
Buca Barundi bibuka imyaka 57 irangiye bikuye intwaro y'abakavamahanga. Umukuru w'igihugu yashikirije ijambo rijanye n'uwo munsi. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yahagaritse itangwa ry'intererano z'amatora y'umwaka wa 2020 ariko ko ababishaka bazobandanya guterera
kubera ubwo buryo busa n'ubwakwiye. Twashimye ko abarundi n'abakozi ba leta bohagarika icyo gikorwa, hagasigara haterere kw'abankako. Amatora azobandanya kandi ijana n'ijyanka murindi nayo ushaka iteka arayitekerera. Turashimiye cyane abenegihugu bamaze gutegera ko kuzerinze bidatera iteka. Dushaka kwitegurira amatora meza guhera ubu no muri kazoza, atagira agahunzi kandi agende neza usumba ayo tumaze gutunganya yose muri kahisi. Ntituzosubira kwemera imfashanyo zitwambura agateka n'ubwigenge bwacu kanatsinda nk'uko basokuru bayamaze. Ubusumano buhaza umutwe kandi ngo amazi masabano na marimbyiro.
Hari tumwe muturusho umukuru w'igihugu yakomoreye abakozi ba leta. Abakozi ba leta bakaba bagiye gusubira kuronswa twa turusho two ku mwaka ku mwaka.
Leta y'u Burundi yarabonye ko iheka ubisimbiza, nico gituma idahengeshanya kugira utwigoro two gutunganya imigambi isahiriza bene igihugu muri ico kigabane cy'utwigoro. Kuva ubu umubi wahora ugenewe imiryango y'abakozi ba leta bitabye Imana ugiye kugwizwa na 5 uve ku 1024 uje ku 1008. Si ibyo gusa, tugiye no gutanguza nyezina ibanki y'ugwaruka kandi turategekanya no gusubizaho twa turusho abakozi bahora baronka uko umwaka utashe mu gihe byagaragaye ko bakoze neza. Ijuru n'iryagenda neza tuzofata n'izindi ngingo nshasha ziramira abakukuruke, abageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga.
Hari amabarabara, inyubakwa byahinduriwe amazina byahora byitwa kuva ku ntwaro ya cami n'izindi za Repubulika zagiye zirakurikiranwa.
Kuva mu kwezi kwa mukakaro kushika mu kwezi kwa gitugutu tuzokwinjira icese ibyaranguwe mu ntara zose mu ntumbero yo gusimbataza intayo kwikukira tubikishije mu gutura igihugu cyacu amaboko, umutima n'ubuzima. Kimwe muri ibyo ni ingoro y'umukuru w'igihugu. Tuzoyinjira twonge tuyitazire izina ry'ubuhizi lifise insiguro n'ikimazi ku Barundi bose abashengeye abariho n'abazovuka tuzoyitirira wo dukesha Burundi umwami wa mbere Ntaherushatsi mu Kirundi tuzokwandika kandi tuvuge kwa Ntaherushatsi mu Gifaransa tuzovuga pare Ntaherushatsi mu Cyongereza naho tuzovuga Ntaherushatsi House muri yo ntumbero nziza yo gusubiza iteka n'itekano Burundi bwacu gutera iteka byateye iteka Burundi amazina y'inyubakwa ibibanza n'ibyibuso byinshi azohindurwa abe amazina huza abarundi kandi yibutsa abarundi amateka y'igihugu cyabo maze kwamirire kure amazina n'inyifato bikomoka ku buhemu twongere tuvavandure n'imico mibi n'amazimwe byazanywe n'ubukoloni utu n'uturorero tumwe muri twinshi ingoro y'amakoraniro y'inama nshinga bateka tugiye kubaka igitega zo kwitirirwa umuganwa Ludoviko wa Gasore ingoro y'amakoraniro y'inama nkenguzamateka tugiye kubaka mu ntara gitega izo kwitirirwa mushyirangoma wa mbere Petero Genda Ndumwe mu kiriyo kitarenga umwaka umwe hazokubakwa icibutso c'intwari bihome mu mutumba wa Nkomwe muri komine Kiganda intara ya Muramvya ko yabere incungu mu kwitangira igihugu n'umwami mwezi gisaba ikambi y'abasirikare y'11 y'abakomando igitega kuvubu yitirirwa umwami Ntaherugamba ikibuga c'indege ca Bujumbura kuvubu citirirwa incungu ya demokrasi muri Kirundo danye ibarabara ry'uwa 20 munyonyo kuvubu yitirirwa umwami mwezi gisaba ibarabara kiwa gatatu Nyakanga kuvubu yitirirwa intwari Lieutenant General Adolphe Nshimirimana ikibuga c'inkino citiriwe umuganwa Ludoviko wa Gasore kizokwitirirwa Stade Intwari ikibuga c'intwari ibarabara ry'uwa mbere munyonyo kuvubu yitirirwa incungu ya demokrasi Melchioro Ndadaye tugiye gushiraho umugwi w'abahinga uzotunganya neza icyo gikorwa mu bwigenge n'ubwitonzi mu kiringo cy'amezi atatu yame mu mitima y'abarundi biciye mu kubitira inyubako n'ibyibutso biranga ubwiza n'ubuhizi bw'Urundi.
Petero Nkurunziza yagarutse ku barundi bahunze igihugu mu bihe by'amagumu Burundi bwaciyemwo asaba abadakurikiranwa n'ubutungane gutaha kwifadikanya n'abandi barundi kubaka igihugu naye abarondegwa n'ubutungane kubwitaba
mu kurangiza twagomba dushimire cyane intwari zagandaguwe atakindi zizira atari guharanira no kugwanira ineza n'iteka by'igihugu dukebure kandi abo bose boba bagikoreshwa n'abanyamahanga ngo bave ibuzimu baje ibuntu bareke kwisambira ko imbene twame twibuka ko atawari mu kigihugu baronka amahoro benshi muramaze kukibonera dusavye impunzi zitarahunguka muzitahe eka mbere n'abanyepolitiki bari hanze bakubikiza agatima mpembero bibuke igihugu cyabo abarundi babarindiranye igishika ariko abarondegwa n'ubutungane nabo ariko abarondegwa n'ubutungane nabo nyene urabarindiriye urubanza ntirubora izindi nzira zose bibaza canke bizera ko bomeneramwo no kuzimira no guta umwanya kuko ari inzira zidashika
ibirori byo guhimbaza imyaka 57 iheze Burundi buronse ntayo kuyikukira bitekanijwe guhimbazwa kuri uyu wa mbere ku migwa mikuru yose y'intara ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bikazoba birongowe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza.
Nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 radio Ijwi rya Amerika radio yanjye.
mu Rwanda inyuma y'umwaka urenga leta ipfunze amashengero n'amadini adakwije ibisabwa ubu uturere tugize igisagara cha Kigali twasubiye kugaruka muri amashengero ngo harabwe niba ayakora yose gushika yujuje ibisabwa n'itegeko rishasha riherutse gusohoka ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Asumta Kaboy
itegeko rishasha rigenga amatorero mu Rwanda riherutse gusohoka rivuga ko umuntu wemerewe gufungura itorero agomba kuba afite ubuzima gatozi butangwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB itegeko kandi risaba umuyobozi w'itorero kuba atarahamwe n'ibyaha birimo genocide ingengabitekerezo ya genocide icyaha cy'ivangura cyangwa ibyo gukurura amacakubiri kugeza ubuture tugize umujyi wa Kigali twongeye gusubira muri aya matorero ngo harebwe niba insengero zikora mu mujyi wa Kigali zujuje ibisabwa n'itegeko rishya riherutse gusohoka Bwana Roni Muhikirwa ni umuyobozi w'ishami rishinzwe imiyoborere myiza mu karere ka Kicukiro yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko wongeye gusubira gufunga insengero zikora kandi zitujuje ibyangombwa
ntabwo wemerewe gusengera mu nzu y'ubucuruzi ntabwo wemerewe gusengera mu nzu yo kubamo igomba kuba ari inzu yabugenewe niba sare yubakiwe gukora ibikorwa bitandukanye icyo gihe ibindi bisabwa byuzuye nta kibazo umuntu yayisengeramo nuko aho hantu hagomba kuba hari isuku isimbuga irapavumye ese hateye pasiparumu tukanareba ese hari umurinda nguba tukareba ngo ese hari uburyo bwo gufata amazi y'imvura nyuma yo gukora ibyo byose rero tukagiye dufungura insengero zibyuje abantu basaba kubyuza barabikora igikorwa cyarakomeza
mu karere ka Kicukiro honyine habarurwa amadini n'amatorero asaga 300 agera ku 150 yari yemewe gukora kuko yujuje ibisabwa ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro busobanura ko bwavumbuye amatorero ajya mu nzu imwe ugasanga inzu imwe ikorerwamo n'amatorero arenze 3 cyangwa 4 akorera ku izina rimwe ry'umuntu ufite ibyangombwa
tumaze rero gufungira bamwe batarabuje ibyangombwa baragiye akagenda akareba inshuti akareba umupasiteri mugenzi we ndazo ncumbikire nuko nabyita noneho ugasanga inyubako imwe mwemerewe gusenya muri senyuro runuru irakorera mu nsengero zirenga ebyiri baratubwira bati bamwe bafashe ku wa mbere bamwe bafata ku wa kabiri niba ryarafungiwe aho ryakoreraga rikimuka akajya handi rugomba kujya mu yindi nyubako yujuje ibyangombwa nabwo rujya gusengera mu rundi rusengero tugiye gusubira inyuma turebe ngo ese abo twemereye ntabwo bakiriye abandi binyuranyije n'amategeko
kugeza ubu biracyagoye amatorero atari afite ubuzima gatozi kububona kuko benshi mu bari basanzwe bigisha ijambo ry'Imana baravuga ko kubona ibisabwa birimo amashuri ya kaminuza muri teolojiya cyangwa mu rindi shami bisaba umuyobozi w'itorero kuko bikigoranye itegeko rishya ryatanze imyaka 5 ngo abanyamatorero batujuje ibisabwa baba bamaze kubyuzuza ibintu benshi bakunze kuvuga ko kuminuza bidafite aho bihuriye no kumenya kwigisha ijambo ry'Imana
ni byiza cyane umuntu kwiga ariko ntago byaba ari byibanze cyane muri uyu muhamagaro cyane ko kenshi niyo mbwiriza ndi faringa gashya cyane ku mashuri mfite ahubwo nisanga kenshi nifashishije ijambo ry'Imana ndetse n'abakozi b'Imana bamwe bahagaze murimo w'Imana babwiriza
hari abo usanga uburenganzira baba babutakaje tuvuga urugero hari abandi Imana ihamagara batarize twigiye no muri Bibiliya ariko Yesu ntiyize wambwira universite Yesu yizemo twemera hano ku isi twese hari abakomeye n'aboroje ku isi yose baramwemera
kugeza ubu abaturage bafite amatorero yongeye gufungwa baragaragaza ukwiheba baterwa no kubona batazongera gusenga
ukumva iyo udasiye gushimira Imana ntaho waburi
nubu twarapfapfanye ubu ngubu mbese tumeze nk'abantu bimbura mukoro ariko natwe dusenga tugakomeza tukabona ubugingo ku Mana nibwo tuba duharanira
u Rwanda mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi hari amadini n'amatorero atarenga 50 nyuma ya Jenoside muri Kigali honyine habarirwaga insengero zisaga 2000 leta ikavuga ko izakomeza guhangana n'abakomeza gufungura insengero mu buryo bw'akajagari kugeza ubwo hazasigara insengero zifite ubuzima gatozi kandi zujuje ibisabwa iri genzura ryatangiriye mu mujyi wa Kigali rishobora no kuzagera no mu zindi ntara amatorero adafite ubuzima gatozi n'asengera hadakwiriye akongera gufungwa Asumta Kaboy Ijwi rya Amerika i Kigali
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
yisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC Kumakuru makuru makuru yerekeye inkino yabaye mu mpera zindwi turangize mu karere k'ibiyaga binini utega amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwira makuru yabaye mu mpera zindwi mu Rwanda
Mu mpira maguru amakipe abiri agomba guhurira ku mukino wa nyuma mu guhatanira igikombe cy'amahoro yamaze kumenyekana Ayo ni AS Kigali na Kiyovu Sport. Ejo ndi kwa gatandatu ku isaje Kigali Nyamirambo, ikipe AS Kigali yasezerere Rayon Sport. Umukino warangiye AS Kigali itsinze ibitego bibiri kuri kimwe. Kubera ko mu mukino ubanza Rayon Sport nayo yari yatsinze bibiri kuri kimwe, byabaye ngombwa ko bakiranurwa na za penalty, hanyuma AS Kigali ishobora kwinjiza enye kuri ebyiri za Rayon Sport. Ejo ku cyumweru, Kiyovu Sport yakuyemo Police FC. Umukino wahuje aya makipe warangiye Police FC itsinze Kiyovu Sport ibitego bine kuri bibiri. Umukino ubanza Kiyovu Sport yari yatsinze inze police ofise bitego biri kubusa bitego biri Kiyovu Sport yatsindiye hanze nibyo byayihaye uburenganzira bwo gukomeza ku mukino wa nyuma umukino wa finale w'irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro uzahuza AS Kigali na Kiyovu Sport kuri wa kane tariki ya kane Nyakanga ikipe izegukana iki gikombe izahita ibona uburenganzira bwo guhagararira u Rwanda mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika ku bya la Confederation ikipe ya Mukura Victory Sport niyo yaregukanye iki gikombe cy'amahoro umwaka ushize tukiri mu mupira w'amaguru kwa gatanu cy'umweru gishize ikipe ya APR FC yafashe icyemezo cyo gusezerera abakinnyi 16 urutonde rwabo ruhita rushyirwa ahagaragara kuri Tonde hagaragaraho n'uwari usanzwe ari kapitene w'ikipe y'abasirikare b'u Rwanda Jean Baptiste Mugiraneza uzwi nka Migi abandi bakinnyi bamaze gushyikirizwa amabaruwa abasezerera n'abanyezamu babiri aribo Yves Kimenyi na Steven Ntaribi mu bakinnyi nyuma abirukanywe ni Michel Rusheshangoga Albert Ngabo Denis Rukundo Elver Rugwiro na Ramazani Niragira abakinnyi bo hagati basezerewe na APR FC ni Evode Ntwari Amuran Nshimiyimana Mirafa Nizeyimana Maxime Sekamana na Jean-Claude Iranzi abakinnyi Taizamu bakozweho n'umweyo muri APR FC ni Savio Nshuti Mustafa Sengiyumva na Isa Bigirimana tunyarukiye mu mukino w'intoki wa volleyball mu mpera z'icyumweru gishize mu Rwanda habereye irushanwa mpuzamahanga ryo kwibuka abakinnyi abasifuzi abatoza abafana n'abayobozi bo muri uwo mukino bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 mu cyiciro cy'amakipe y'abagore ikipe yegukanye igikombe ni kaminuza ya Nkumba yo muri Uganda yatsinze Rwanda Revenue Authority amaseta 3 ku busa ku mukino wa nyuma wabaye ejo ku cyumweru kuri stade ntoya y'Ireme era mu bagabo igikombe cyatashye mu ikipe y'ishuri rikuru rya UTB nyuma yo gutsinda Reg Volleyball Club amaseta 3 kuri 2 uyu mukino wa nyuma mu cyiciro cy'amakipe y'abagabo nawo wabaye ejo ku cyumweru Fidele Nyirimana utoza UTB Volleyball Club avuga ko gutwara igikombe bitari byoroshye cyane cyane ko UTB na Reg ari amakipe asanzwe atsindagurana
UTB na Reg ni derby na derby ishura koro kandi Reg yari imaze kumenyereza UTB kwitsinda byoroshye kugira ngo kuba UTB na Reg byashingwe uga kabiri YouTube tinze reg. Rero nta ikipe yakumenyeje gucyo biba byoroshye. Wabonye ko twatsindaga amaseti yoroshye, ubu bakadutsinda amaseti akomeye. Bira n'ukubera ko umushinye yarongera kagira ubwoba. Akagira ko atari we uri kubikora. Isa rero ngo ugiyemo amashinye bakuru no kugira ngo maintaining concentration yawe.
Ku ruhande rwa Reg Volleyball Club umutoza Benon Mugisha asanga UTB yabatsinze kuko yiteguye neza
ubwo zisinze ikipe bafite kuja nabo bafite kuja like mu kirasi bakiga kuki wabatsinze so nico bakoze so ngira ngo maybe babonye kuko twabatsinze baza muri ni wiki abari gu preparing according kuko twabatsinze hari so of course ba preparing zeneza cyo cyatumye batsinze Ari sta preparing zaneza ariko ari small errors zara kinze gusa akini
Ikipe yabaye ya mbere haba mu bagore no mu bagabo yahawe sheki ya miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda naho amakipe yabaye ya kabiri yegukana ibihumbi 600 yari Claude Munyandinda I Kigali
Tuve mu karere k'ibiyaga binini dukubitire mu karere ka Afrika aho mu gihe inkino za nyuma zo mu migwi ziganwa ry'igikombe cy'imigwi ya Afrika zatanguye ejo ku munsi w'Imana Uburundi bwarakuye mwo meza inyuma y'uko butsinzwe inshuro zitatu atani igitsindo na kimwe bwinjije mu rukino rwa nyuma Uburundi bwakinye bwatsinzwe n'igihugu ca Guinea ibitsindo bibiri ku busa twaganiye na Christophe Nkurunziza umumenyesha makuru w'inkino ya akurikiranye ugo rukino aratubwira uko gene yakiye kuva mu higanwa y'igikombe cya Afrika ku Burundi.
Abarundi benshi ntibajyohewe ku bintu byabaye no muzi bose bavuye bashavuye ariko bagacha bavuga yuko byose babita kuri antenerolize niyumbi ko mbola aliasu mtombola ariko kuri jewe jembo na kwari bisanzwe kuko nubwa mbere Burundi ushika mu Rio ino ya Fasinal de la Cannes mbona ko Burundi bwateye imbere ku mupira w'amaguru urabona ko bazi gukina naho batatsinze n'igori na rimwe muri iyo mikino mitatu.
Ubwanyu muri rusange ni kiyo kitagenze neza?
Ikintu kitagenze neza hariho imbere n'abasatirizi dufise nicyo gituma ubona yuko ntitutsinda icyo ni ikintu kimwe nabonye hanyuma no hagati mbona ko badakina neza ingene bateza gukina ariko hariho umunsi bakina na Madagascar muri deuxième partie je mbona ko abarundi bakinye neza kandi bari gutsinda ariko no munsi naho bitashoboka ingorane yaje nuko batanguye mu minota 11 ugiye mu defenseur aronka carton rouge kuri jewe ni ntambamyi ku mpira uno munsi bitatumye ariko wabona ko bafite ishaka ariko wabona ko gine ibarusha gatoyi kuko bo bari compact ukabona ko bashaka gutsinda bari gutsinda n'icya gatatu nuko nyene kidashota ariko ikindi nanje ndovuga n'umugardien wacu w'u Burundi arazi gufata urabona yuko inkino twakinye ariwe yakinye gusa mu rusange je mbona kubona u Burundi buri parmi les 24 nations zigenda muri phase finale ni vyiza cane ejo nahiye ejo je nibaza ko u Burundi bushobora kumenyera ugasanga turashitse muri huitième finale canke tukabandanya ni intambwe nziza naho uno munsi tutatsi.
Nikihe ubona kigwa bokuramwe ngo abikora bivuga muri make kiho bofatira ko mu gutera abaje imbere mu mahiganwa yimirije bakazoba bakuyemwo ikigwa mu ihiganwa nk'iri
kuri jewe ifoko abakinyi bamenyerana abarundi urabona ko bafise amatala abantu bazi gukina umupira bashobora guteza imbere iki gihugu mu mupira w'amaguru ariko ntibabonana kenshi ni gake bakina hamwe kugira ngo n'ibindi bihugu kugira ngo bimenyereze neza cyane icyo ni cya mbere. Icya kabiri je nibaza ko kuba abantreneur babizi cyane naho niyumbye ko abizi yarabyigiye mu Budagi n'ahandi je mbona ko hoza abantu ba kera bakamufasha kugira ngo arabe ingene abakinyi b'u Burundi hotera imbere ibyo bibiri biriho je mbona ko bubashobora guca u Burundi bugende imbere bugatera imbere mu mpira w'amaguru.
Muri make cyane mu kurangiza gushika ubu mu nkino ziriko ziraba muri iryo higanwa n'uwe mugwi w'abatangaje?
Wantangaje ni Madagascar none umunsi wayibonye ngira ngo batsinze uno munsi Madagascar ariko bavuga ngo ni petite équipe ariko biraboneka yuko Madagascar ishobora kugenda imbere naho Cameroon na Nigeria mbona ko nabo bashobora gutwara iki gikombe kuri jewe rero je mbona hariho imigwi ibizi cyane nka Egypte nka Algérie je mbona ko igikombe gishobora kugenda mu Barabu naho hariho imigwi y'Abanyafurika nka Nigeria na Cameroon bashobora nabo kukwibaza yuko icyo gikombe bashobora kugitwara.
Murakoze. Yari Christophe Nkurunziza umumenyeshamakuru w'inkino ariko tuvugana ku vyerekeye igikombe c'ibihugu vyo muri Afrika aho Burundi bwakuyemwo akarenge yabutsinzwe inshuro zitatu atanigitsindo na kimwe bwinjije. Turabashimiye kuri iki kiganiro. Murakoze.
Murakoze namwe.
Ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha kuri Radio Ijwi ry'Amerika niho bigarukiye. Turabashimiye kuba mwaduteze amatwi. Mubandanye mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi ry'Amerika.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.